Muganga Nzeyimana Sylvia arongoye ikigo kijejwe gutuza amabafatiye ugitsina aremeza ko ibice byinshi by'amabi fatiye ugitsina akoregwa abagore ariko abandanya amenyesha ko n'igitsina gabo bimaze kugaragara ko kitorohe
ibice 90% by'abaza bafashwe ku nguvu n'ivyo nabagore ariko birashika nabagabo bagafatwa ku nguvu ibyo tumaze kuronka cyane cyane bari abana b'abahungu abajya abana b'abahungu bo mwibarabara bafashwe ku nguvu n'abagabo batazi byarashitse turaronka mugabo ni bake n'abandi bagabo bafashwe ku nguvu n'abandi bagabo hajya nk'umu kajoro hatabona umugabo katusanga yibundiwe n'abandi bagabo nka babiri turamaze kuronka n'abana bajya abana bakiri bato bahungu bafatwa ku nguvu n'abakobwa cyane cyane abatumaze kuronka ikatumaze kuronka ni abakobwa bari bajejwe kubarera
none nk'abo bana bo mwibarabara muca muwafasha iki byagenze uko
ego abo bana bo mwibarabara ico dukora turabavura tukabakingira kugira ngo ntibandure ingwara zifatiye mu bihimba by'irondoka harimo nakijya na nikiza roho nyanganda sida turabakingira hanyuma iyo bishitse tukamenya uwo muntu yabafashe ku nguvu duca tumukurikirana tukamushikiriza tukamushengeza mu butungane nivyo ahanini dukora hanyuma mugabo tukaja turamba tugaca tuvugana n'abasanzwe bajejwe gukura abana mwibarabara tukavugana bakaraba ingene boshobora kubafasha kugira ngo bave muri rya barabara
muravutse n'ivyo abana b'abahungu bafatwa n'abakobwa bajejwe kubarira aho naho umuca mufatitse ingingo
aho naho dufata ingingo zimwe nkizo dufata iyo ari umugabo yafashe umukobwa ku nguvu icyo gihe umwana yaba yafashwe ku nguvu turamuvura tukamuhumuriza hanyuma umukobwa nawe yamufashe ku nguvu tukamushengeza mu butungane nawe
bamwe mu bana bo mu ibarabara bivugwa ko babangamirwa baremeza ko bafatwa ku nguvu bakavuga ko kenshi bikorwa n'abana bakuze bakuriye mu ibarabara abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene ingorane ziri mu miryango canke ubupfuvi Eric Ndayisaba umwe muri abo bana ba Mayibobo baba mu gisagara ca Gitega yabwijwe rya Amerika uko babayeho n'icatumye ahungira mu buzima bwo mu ibarabara
je naje mu ibarabara kubera mukapa bayamfata nabi boya nko kwishura nta nuko yangaburira yambwira ngo ntabiriho ngo kandi ndabibona candidugira ino tucaturara nko ku mbaraza z'abantu abo batwirukana n'andi batatwirukana twifuka amagonera tugasasa ibikarato hanyuma abadukuriye tumwijoro dusanga batwije aho turyamye baraduhohotera
twashatse kumenya nimba leta ifite imigambi yo gukura abo bana mu ibarabara twegera umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagize ico avuze
politike yo gukura abana mu ibarabara ni iriho ni politike navuga y'igihugu si politike y'intara ya Gitega gusa mu bushikiranganje ubujeje ateye akazi na muntu hariho imigambi kandi natwe nk'abajejwe intwara tuzogereza dukorana n'ubwo bushikiranganje iyo migambi irahari
mu gisagara ca Gitega uko iminsi igenda bibandanya biboneka ko abana bo mu ibarabara ari benshi kuva muri karitsiye imwe baja mu yindi kenshi mu kwiyunguruza bifashisha amakamyo apakira imizigo ico bafungura naco bavuga ko basega uwo bahuye rimwe na rimwe bakemeza ko baraba batubitse umukanda umunsi utagenze neza ngo baronke bafite impu igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.